라디오 의식 아메리카의 사면이나 이 워싱턴 DC 뭐 기록 내일 뭐 기록 한다. 모든 디부트콤이야 쿠미오고 미국 피아셔 투웨브 코멘티로 준비 체인다는 코멘티로 명예들이 나즈비디 물고 한다 무트콤이야 쿠리 FM 연합한의 위치 위타투 무시라는 콜도 클릭하고 이 페이스북 나 유튜브 쿠리 라디오 아추 노쿠 기완자 참아쿠루 웨이지 타투와 카브롱고 라디오 아추 배우와 카브롱고 컴 무이베네잔 슈팅을 세트를 컴이 무리쿠무나 페데릭 혼디키즈 우 니와 마녀 기간이로 무리상가
무리상가 Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Haraheze ikiringo kirenga indwi abanyapolitiki bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi mu matora ategekanijwe ku wa 20 ukwezi kwa gatanu batanguye igikorwa cyo kwiyamamaza. Amakuru atangazwa muri iki gihe avuga ko icyo gikorwa gushika ubu kiriko kigenda neza naho hirya no hino wumva imisore ihuriki mu migambo itandukanye cyane cyane umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'umugambo wa SNL yatanye mu mitwe. Abakurikirana hafi politiki y'u Burundi bavuga ko aya matora atandukanye n'amatora yabaye mu mwaka 2015 kuko icyo gihe habaye ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi imbere y'amatora mu gihe cyayo hamwe n'inyuma yayo. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye bamwe mu bakiri bato bakurikirana hafi politiki y'u Burundi kugira ngo batubwire ukuntu nabo babona icuka kiri hagati y'abanyapolitiki muri iki gihe hamwe n'ukuntu bobo babona imyiyamamazo yatanguye mu ndwi iheze. Baraheza kandi bagire n'akamo wateye abanyapolitiki bariko barahiganwa hamwe n'urwaruka. Uyu munsi rero turi kumwe na Lionel Ndayizeye ari mu rwaruka rwarangije amashuri kaminuza muri Veneza. Lionela
ego ndabara mukije kwijita America nongere ndababwira ati pore cyane tumva ikunge nikije kiko kiratema bitongora iyore muri leta zunze ubumwe za America twe turashima uko biri kose nubwo na twe tudufite ngaha mu Burundi twe tugiragaje gusa gukurikirana ibyo abaganga z'ubushikanganje bituro batubwira tukomera natwe tugiragaza gufasha kugira dushobore gukinga icyo kintu.
Ni byiza cyane rwose murakoze. Turi kumwe kandi na Jado Nziza umwe mu bakiri bato babahanze igihugu muri Veneza. Jado Nziza
niwe mwiwe neza nanje mbone yako yo kuramutsa abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku isi yose nanje ndabihanganisha abo bose bagira amenyikizo cya coronavirus aho bari hose bihangane abari muri confinement abagwaye abandi bose tubagiraniwe yabuya ko nta mpamvu idahita tuzosenga Imana yacu ibintu bigenze neza. Ndaramukije n'uwo wundi turi kumwe umugenzi wanjye nawe nyine
Lionela
ndabaramukije nanje.
Ni byiza cyane rwose. Ejado aho byifashe gute ibyerekeye ikiza cya korona ngaho mu gihugu murimo?
Aha guhera igenekerezo rya mbere y'ukwezi twarayoboreye gatonya mu minsi iheze yari confinement totale donc twari turi mu myiyerekero ku buryo nta bantu bajya ku kazi iteka abarima service essentiel si n'abandi bose bari mu mazu ubwo unye guhera igenekerezo rya mbere unye abantu batangiye gusohoka twizera ko bizobandanya bigenda neza bice ko bitazogendera nk'uko byabaye muri Amerika muri Espagne no muri Itali nikubandanya dusenga.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri wewe Lionel ku byerekeye imyiyamamazo iriko yaba muri iki gihe mu Burundi. Mbega iyo myiyamamazo mwebwe mu bakiri bato bari mu Burundi muyibona gute?
Ego
Yego murakoze cyane ndi mu Burundi ndi Bujumbura umuntu aragerageza gukereza amaso akaraba hashikana byo kuri niyamamazo iri kwiragenda ku bakandida bakurikiye inobwa ibisabwa n'amategeko bemerewe nuga mu guseni uburyo bwo gutunganya amatora ma propaganda iri kwiragenda barakora abandanya bagira propaganda by'ukuri jewe aho mpengamiye aho mparereye uko ndabibona by'ukuri urabona yuko bariko bariyamamaza biratandukanye nk'uko bivuga n'ibyabaye mu 2015 kuko urabona yuko ubu hariho imigambwe nubwa iri determine ugaragaje ku rubuga nubwo ubona yuko bariko bariyamamaza mu bihe bigoye mu gihe bavuga ikiza cya COVID-19 urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bashobora kugenda kwerekana aho bahagaze
iyo migambwe muriko muravuga ni iyihe Lionel iyo migambwe ni iyihe
imigambwe yose iri ku rubuga imigambwe yose iri kwiyamamaza n'abigenga ndabona bari kwariyamamaza kandi mu buryo buboneka mugabo hari imigambwe jewe ndiko ndabona iri ku rubuga cyane mbere cyane nubwo nk'umugambwe FDD n'umugambwe CNL wa Gatogwasha ni imigambwe iri ku rubuga cyane kabisa ndavye ukungene CNL igihe imaze yemerewe ni umugambwe no kwakore mushasha mugabo ufite umuvuduko ntangere kuko n'ubutuko turavugana aya masatu turavugana ndahantu hegereye ahantu habaye amapropaganda yabo mugabo siho ndi mugabo n'ahantu hegereye yaho urabona yuko abanyagihugu basidukana iyo nka aha mu Kanyosha byabaye urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bagomba kwerekana by'ukuri yuko hariho abanyagihugu bavuga ati ya demokrasi bamye bavuga urabona yuko hari abanyagihugu bafite ati tugomba kwerekana yuko turiho kuko urazi yuko novuga n'umugambwe CNL n'umugambwe CNDD n'umugambwe uraba na yingo ugaragaje kuraba urwaruka sindi yuko ari urwaruka tutagerura nka ma education rukwiye mu mpande zose yaba mu mugambwe CNDD urwaruka rwaho yaba mu mugambwe CNL mu rwaruka rwaho bagenda barashamirana mugabo by'ukuri hageraho bagasukamo mabisi
turetse iyo mishamirano iri hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri kubutegetsi CNDD FDD na CNL hari izindi njyane zoba zihari canke icyozwa ry'agati akaza na muntu canke abanyapolitike boba baburabuzwa kugira ngo ntibiyamamaze neza hariho amaraporo yasohotse ejo bundi avuga ko ayo matora ikaniyo biyamamazo iri kwiba mu gihe agati akaza na muntu kabandanya gutyozwa
ego muragerageje kuzararaba hariho ubutumenge nubwa mbere sino kuvuga ko ari tumenge kuko ni nk'ibinenge kuko ugerageje kuraba umugambo wa CNL FDD imyaka 15 utwaye ubu kwe kumenya yuko umuntu uwo ari wese afite uburenganzira bwo kujya ahantu hari hose ashaka no kujya mu mugambo wari wose umuntu wese yicuza rero birababaje cyane kumva yuko umuntu yicuje kujya mu mugambo ushoboye kumuzibira ati ntashike muri bajya uko ni kagateka ubutumwa ngo hari abantu bafunzwe gukora batari mu mugambo wa CNL FDD ibyo ni bintu bibaho ni kagateka ukaguma gahungabana rero usanga babandi bari bakwiye kugira bashobore gufata agateka k'abantu kugira bashobore kugakinga niba usanga nibo bari gukora gahungabanya muri ubwo buryo ibyo bintu birabaho ni ibintu bibaho mu kibano ugasanga umuntu yafashwe atatu yagirizwa nta mutahe umuntu bamuhaye akazumva arafashwe arafunzwe icyo nicyo gituma ubona wumva n'amaraporo aguma asohoka ibyo byo guhungabanya agateka kazi na muntu ibyo ni ibintu bibaho ngaha mu Burundi n'ibintu kubirana koko
ibyo byaba bikorwa n'abategetsi bo hejuru canke na bikorwa n'abantu batafite uburenganzira kuko amakuru dufise nuko abanyapolitike n'abari ko barahiganwa ari mu gihambwe itandukanye nuko bavuga ko gushika ubu ibintu byifashe neza
ibyo bintu ababikora n'icyo gituma ubona baza kubera iyo babikora bahakwiye urwego rw'umutekano cyangwa rw'ubutungane bavuga ati turakeneye uwo muntu mugabo yigira abajije umutekano bagafata umuntu hama akongera agafungwa urabona yuko ari ba bantu nyine haba habuze umuntu aregira kuko nkunda kuvuga yuko leta ariyo ijejwe kuregira ibyerekeye by'ubutungane agateka kazi na muntu iby'ubutunzi bw'igihugu leta nyine ibikwiye guhagarara hagati ikagira regulation rero hamaze kumva hariho umuntu ahagurutse akagenda gufata umuntu aho umuntu agafungwa urabona yuko iyo leta ibaye absent ibyo bintu rero leta ibikwiye kubihagararira mu cyane cyane muri bino bihe by'amatora igahagarara cyane kuko n'ibihe novuga habamo ibishobisho cyane habamo n'ishavu cyane kuko habura n'ababiri hagatsinda umwe rero kumenyera yuko umuntu uwo ari we wese afite guhagarara hariho hose ashaka mu burenganzira bwiwe amaretse nayo ikaja hagati igahagarara hagati
ego muri ijado ni nziza namwe aho muri aho mu gihugu cya Afurika y'Epfo murakurikirana cyane rwose amatora imyamamazo iri kwiraba ikana amatora muzoyakurikirana ikintu mubona gihimbaye muri iki gihe ugereranije no mu mwaka w'2015 niki
turakurikirana nubwo turi kure gato mu ngabo umbuga nguruka bumenyi birahari bimeze neza kubera tekinoloji turakurikirana uko bikoragenda njyewe mbona ibintu bimeze neza imigambwe imigambwe hafi ya yose yatangwe propagande n'iyamamazo umugambwe CNDD-FDD uriko waratanguye uriko washikiriza Samuragwa kandi mbona ariko arakigwa imihingo yose y'igihugu neza umugambwe CNL mbona mu mihingo yose y'igihugu nawe ariko ariyamamaza mbona ariko yagenda neza yayegeyegeye twahora twumva muri 2010 na mbere yaho 2015 nabonye ntabyo nibaza ko bizobandanya uko nibaza ko nashimira n'ukuntu umugwi Seni wabitunganyije uri kurabitunganya ngabo n'ibyo yarambwira ko tubashimira neza kuko rwanda ntirurahera tshobora cyane tugashimira uko bimeze uku igipolisi cyangwa inyangiramabi bibandanye uko bikorera genda ubu hanyuma babandanye bacungera uko bikorera genda
Jado nziza nkuko twabivuze uruhagarara rwari rwinshi cyane rwose kandi ubwo ruhagarara ahanini rwabaye hagati y'abakiri bato ikintu mwibaza ko cyahindutse muri iki gihe niki
jewe nibaza ko nabo bareza mu buze ikintu kimeze neza ubu gisumba uko byari bimeze mbere
ego tuvuze ko ubu hari uruhagarara rwabaye mu 2015 kandi uruhara rwinshi rwagizwe n'abakiri bato muri iki gihe nk'uko amakuru atangazwa ibintu biriko byifashe neza nta migumuko ihari nta rwaruka ruriko ruratana mu mitwe turetse ubwo rwaruka rwo muri migambwe ibiri ariko n'abategetsi barongoye iyo migambwe yavuga ko ari nka nk'urwaruka ruba rwarenze amabwiriza eka amategeko yatanzwe mu migambwe yabo ikintu mwibaza ko cyateye imbere cyangwa ikintu cyagenze neza kurusha byo byavuye kuki kugira ngo uruhagarara ntitubone uruhagarara rwabaye mu 2015 cyane cyane mu rwaruka
njye nibaza ko cya mbere abarundi barushe kwiruka kw'amabi muri yegere abarundi muri rusange rwaruka rurarushe hanyuma njye nibaza ko habaye nko gutegura bikwiye imigambwe y'inama zabereye mu Kabayanza zo gutegura imigambwe twasigurira twasigurira ibintu uko zizogenda nibaza ko habaye gutegura bikwiye bakabwira imigambwe yabo wese bakababwira ibyo babwiza ku amategeko mu ngendegwako hanyuma nubwo rwaruka nibaza ko rwagiye ruronka inyigisho z'ukuntu zo kwitwara nibaza ko habaye preparation nziza ku byerekeye inyamamazo n'amatora kino cyo nkora yavuze abarundi bararushe yegereyegere bararushe nabo nyine
mwiholiyonele ndayizeye mwibaza ko icyatumye muri iki gihe turetse nk'uko twabivuze indyane zo baziri mu rwaruka rumwe rumwe rwaba rwo mujyambwe ibiri twavuze SNDD na CNL ikintu cyo cyatumye rwaruka muri iki gihe ekarusa n'utekanye n'iki
kuko no bivuga ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 nagira mbwire abantu yuko budugwaruka ugwaruka rurahendwa ugwaruka rugashuhugwa burya urabye ugerageje kuraba mu 2015 ku banyepolitike ku mpande zose yaba bo muri leta yaba muri iyo leta yaba muri opozisiyo barashuhuye nacyo gituma ubona ugwaruka rumwe rudafite umutima wo kwifatafata rumwe rutabona akazoza rudafite vision kuko ugwaruka rufite vision rushobora kumubwira gukora ikibi ngo yemere umugwaruka ushobora kumubwira ati kora ikiba cyemera ni wa mugwaruka adafite vision ugaragaje kuraba rero mu 2015 harabayeho abanyepolitike bashuhura ku mpande zose yaba bari muri leta barashuhuye yaba bari muri opposition nabo barashuhura inganda ziratikira ibyagiye biraba mu 2015 mbere n'ibyagiye biraba mu 1970 nuko hagiye haraba ubutegeki nuko hagiye haraba abanyepolitike badakunda ugwaruka nubwo badakunda igihugu badakunda ugwaruka bakunda inyungu zabo kuko umaze gufata aba imisore ishushe hakubahamagara ubicarike ubereke iterambere ukababwira ati shu cyo mwibarabara nimubwire ibintu ibi nimubwire ibi n'ibi nta rukundo ufitiye igihugu kuko igihe ufitiye urukundo igihugu utunganya ugwaruka kuko ugwaruka niko bavuga mu Burundi byeje niko ruzo kubaka igihugu rero uno munsi mu 2020 nta banyepolitike babonetse bashuhura kuko ugerageje kuraba mu 2015 harabaye hamazertisma bakavuga ati niwagira uko natwe tuzogira uko uno munsi rero mu 2020 nta byabayeho urabona yuko ugwaruka by'ukuri nuko uragerageza ubwo bwose kugira guhite cyo mu migambwe itandukanye n'ubwo rushobora kuvuga ati turakeneye twebwe ahiwacu dushobora gushyira ahi abiwacu cyangwa dushobora gushyiraho inzego zacu mu mutekano ntangere nubwo hariho abanyepolitike bamwe bamwe n'uno munsi bumva imvugo zabo z'ukuri atari imvugo z'abalideur ku mpande zose
nk'izo mvugo duha akarorero mukatubwira uti abanyapolitike bavuga imvugo zikabije naba ikintu mwiteze ubutumwa mubona bari bakwiye gushikiriza n'ubuhe Lionel
ubutumwa abanyapolitike bari bakwiye gushikiriza n'ubutumwa bwo kubaka n'ubutumwa bwo gufatana mu nda n'ubutumwa bwo kwerekana yuko twese iki gihugu cy'u Burundi ari impeto y'abarundi bose iki gihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasendedefudede igihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasenere cyangwa cy'abaporona cyangwa cy'abaprode cyangwa cy'abigenga cyangwa cy'abagize iki ni igihugu karakajyo keza cyane aho abarundi bari bakwiye kubyo hamwe bakavuga ati mu myaka itanu heze twatoye undi mukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nagira nongere nshime mu mbabarire gatoya nongere nshime umukuru w'igihugu yafashe ingingo wenyine akavuga ati jewe ikiringo cy'iwanje ndahegeje ugerageje kuraba ibyagiye biravugwa uwo bita novuga ngo abashakashatsi n'abantu bazi bya politiki baravuga ati umukuru w'igihugu yahinduye ubwiza shingiro yagize ibi n'ibi 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 kugira abandanye kugira yitwe umwami mugabo murabona yuko ibyo bavuga atari byo umukuru w'igihugu yafashe iya mbere kugira hinduka ribe abanyagihugu bose ntibuguruka amaso babona yuko ihinduka yahereye ku mukuru w'igihugu na wenyine yumva ko ashaka ihinduka wenyine muri we arumva ko ashaka ihinduka ari nacyo gituma yavuze ati jewe ndahejeje rero by'ukuri hari hageze yuko abanyepolitiki uno munsi bigisha amahoro bigisha gufatana mu nda n'imigambwe yari yo yose bakumva yuko by'ukuri dukwiye gufata neza iyi nteto ihetse abarundi
ego namwe jado ni nziza ikintu mwibaza ko abanyapolitike ubutumwa bushikiriza n'ubuhe hariho abanyapolitike bariko yamamaza muri iki gihe benshi nka bose barashikiriza imigambi yabo ariko ibintu mwebwe mwifuza ko bushira imbere cyane cyane umuntu aravye kahise ku Burundi nk'ibi
icyo nifuza icyo mbona abanyapolitike batandukanye bushikiriza muri imyamamazo nuko boshyira ukuri imbere bakavuga ukuri bakavuga ibihari byakozwe n'ibyo bazokorera abanyagihugu atari ukuvuga kuko hari imvugo nyinshi zitobetse usanga ari ukubwira ngo zihamagare abanyagihugu batore muri abasama benshi hari n'ububeshi hari n'ibintu byo kuimanga bitazoshoboka babwira ibintu biriyaritike babwira imigambi harimo gukunda igihugu cyabo kumbumbatira amahoro gufatana mu nda mugabo ikintu ushimikiraho cyane mboranye nuko kenshi ariko bariyamamaza abanyepolitiki usanga bariko baratuma agatoki ku yindi migambwe ugasanga ngo ntiyakoze iki aho wowe gushikiriza imigambi yabo ngo bashikiriza abanyagihugu ibyo bazorangura nibagomwa abanyagihugu nibabagomwa ubwo usanga umwanya munini bawutakaza bariko baratuma ugatekwa ibyo rero usanga nenda kenshi ugasanga rimwe na rimwe benshi ugasanga ntibarikuga neza ugasanga ari igihonyi bashobora gusomborota ba bajene bacu bafite amaraso ashushe kuko usanga iyo bari gukora ubutumwa gatungwe ntiwakoze iki mwene ntiwakoze ibindi bintu bibi aho
tugarutse kugaruka Jado tugarutse kugaruka Jado nziza akamwe mu rutera muri iki gihe nakahe turumva ko ibintu byifashe neza keretse bihindutse mu nyuma akamwe mu rutera rwaruka nakahe muri iki gihe
nuko bubandanya indiro nziza rikorekana ubu uko ndabibona mu mugabo icyo cyangwa hirya y'ejo mugabo babandanye berekana urukundo rw'igihugu cyabo cyacu cyatwibarutse babandanye berekana akaranga k'u Burundi mu nyabutatu zacyo babandanye indero nziza bamenye ko twese turi Abarundi tuvukana twose rimwe babandanye kwiba amatwi basesa muyoze nkuko byabaye mu 2015 bajya babaha imogi ngo banywe ikinigi cyababwira ibindi bintu ibiyobyabwenge birinde abanyepolitike babashyira mu bintu nk'ibyo
reka namwebwe Lionel Ndayizeye mugire ico mu agace muciriye urwaruka turumva ko gushika urwaruka uriko rwigenza neza cyane rwose bitandukanye n'ivyabaye mu 2015 akamonotera urwaruka muri iki gihe naka
ego akamonotera urwaruka no kugwaruka gonyine bwo kwita gashiru karaba icyo rukwiye gukora uza umuntu abakwiye kuraba agakora ibibereye ibitabereye akabireka nibarabe imyaka itanu ihitiye n'imyaka novuga ihitiye ya yose barabe urwaruka turi esike barabe twikompare no mukanda karere esike mu by'ubutunzi esike mu bya education mubona two kwikompara n'ibindi bihugu duhanye imbibe cyangwa ibihugu byo mu karere ibyo byose babonye yuko tudashoboye kwikompara no mu bindi bihugu akanenge kaba kari wacu dukwiye yuko twebwe urwaruka dukwiye kuvuga ati nahacyo kugira dushobore kuvuga ati dukatora indongozi ibyo dushikana kuri bwa bumwe nizo dushikana hahandi bwa ati ugwaruka rugakorera hamwe kuko uno munsi two turavuga n'ukuri ugwaruka n'uko rukorera hamwe ugwaruka rusambugwa n'abanyepolitiki abanyepolitiki nibo bakoresha ugwaruka nago rugakoresha yamaraso y'abashushe no kutakwiyumvira ugasanga rukora amanyangurana hagati yabo mugabo abanyepolitiki bobo icyo bari kubaravisa bakwaviza inyungu zabo ugaruka rugumye kwibaza yuko abanyepolitiki badakunda ugwaruka ahubwo bashaka inyungu zabo bariko barabona ibintu biri kubera muri ino gambo nkunda gutanga akarorero ngo ibintu biri kubera mu magambo y'ipona niho nkunda kuvuga kuko ibintu usanga biri kubera natwenza abantu binateye isoni kubona umuntu uvuga ati yarakwiye gutanga akarorero ukavuga ati none twe tuko turajuragurika tuvuga ugwaruka turabire kwande akarorero keza umuntu ashobora kuvuga ati murakoze ibiha di bien ukaronde ukamubura rero ugwaruka nugwaho bwo gushyira amaguru hasi tukaraba by'ukuri umunyepolitike tukaraba indongo ati uyu muntu imyaka indwi azuba dushikanye ahantu hateye ubwoba azuba dushikanye ahantu twari bwashike ntiturabe ntitugire ibishobisho byo kuvuga ngo reka nkore wanaka kubera dupfane ikintu nude mudapfane ikintu arashaka kugushikana ahantu wowe utari wizeye
yego me Lionel mwihweje imigambi y'abanyapolitike bariko bahiganwa bariko barashikiriza muri iki gihe ikintu musaba umunyapolitike wese muri abo banyapolitike indwi azotsinda amatora imigambi irashe yihutirwa yorangura mu minsi ya mbere mu mezi ya mbere ku bwanyu ku giti cy'urwaruka ni nkiye
je icyo ico nobwira abo banyepolitike bariko barahiganwa by'ukuri barafite akazi kenshi umunyepolitike wese aziko azotsinda akaba umukuru w'igihugu afite akazi katagira ko kangana kuko turi novuga yuko asize umushike niko nobivuga mu kirundi asize umukuru w'igihugu atorangiza mu kwezi k'umunani asize umushike kuko ugerageje kuraba mu by'ubutunzi ugerageje kuraba mu by'agateka kazi na muntu ugerageje kuraba mu by'imigenderanire n'andi makungu aho hantu novuga yuko hose hajagajaga nta kintu na kimwe asize cyubatse kuko murazi yuko na nyakubahwa umukuru w'igihugu ahejeje ikiringo murazi yuko ni imyaka itanu ayihejeje adasohoka igihugu kandi twebwe mu kirundi bavuga yuko mu Burundi umukuru w'igihugu ari Sebarundi tukaba tuzi yuko igihe umaze kubona umupapa mu rugo amaze umwaka adasohoka imyaka ibiri adasohoka cy'ukuri urugo rurapfa mu gihe hataba hariho umumama ahagararira rero urugo rero nicyo navuga ibintu byerekeye iby'agatsiko akazi na muntu iby'imigenderanire n'andi makungu nubwo yuko umukuru w'igihugu azoba hagiye azoba afite akazi kenshi cyane kuko mu by'ubutunzi murabona yuko idolari no musiko tugira 3,000 by'ubutunzi birajegajega afite akazi kenshi cyane afite akazi kenshi cyane ku buryo nakore ariko yiyamamaza mugabo yiyumvira yuko igihugu ahantu kiri ko atari hazoguma gishyize aho hantu kuko no munsi abarundi turi ahantu hatameze neza mu byerekeye mu by'ubutunzi cyane ugwaruka naho urazi mu by'ubutunzi igihugu cyifashe nabi mu by'ubutunzi n'ugwaruka nta muntu n'umwe adashikirigwa uca usanga n'akazi ugwaruka turi mu ibarabara nibintu
ucyo usanga bigoye cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Jado, ni nziza imigambi irashe yihutirwa musaba umutegetsi wese muri abo bategetsi indwi azogira amahirwe agatsinda amatora ibintu mwifuza ko yorangura mu mezi ya mbere n'ibi.
Yego, murakoze. Imigambi imwe mbona yaratanguwe yarangurwa mugabo imwe na imwe nibaza ko bobandanyiriza ko ni kwigisha education rwaruka rukigishwa siyanse ubundi tugiye kujya turi muri quatrième génération industrielle kandi urwo rwaruka nirwo ruzorangura ibyo bintu kugira ngo natwe muri Afurika nasazoza ka Afurika natwe tuzoje ku mbuga ku isi yose natwe tugire icyo twerekana education rero hanyuma turonke agwaruka rukanwa akazi ndashimira muri ubwo mugenzi wanjye avuze ngo nta kintu kinini ngo cyacitswe ko mugabo mu minsi yose barashyizeho banki y'ugwaruka ishobora kuronka inguzanyo cyangwa bafite imigambi ishobora kurambura imigambi yayo bakaronka ingurane cyangwa n'ibindi bikorwa by'iterambere hariho utwigoro twinshi mu bice bitandukanye by'igihugu two gushyira urwaruka mu makoperative ibyo ni ibintu byiza biri kuza kuri abantu mu ibarabara mu marigara hari utwigoro twinshi kuko turaba umugenzi niyo uvuga ngo nta bintu byabaye nta biriko biraba ngo hari ibintu byinshi byabaye kandi ko tuza turavuga niyo bari mu bintu byose ngo ni bibi ngo doni ko tuvugishe kuri kongera yari akazi kwigisha urwaruka gukunda igihugu kwiga kubigisha mu maniverisite amashuri siyanse imyuga akazi mu makoperative ni ibintu bizotuma urwaruka rwacu
rutera imbere
tukajya
ku isi nk'uko Jado ni nziza nk'uko mwabivuze imyiyamamazo iri kwirabandanya ibibazo bihambaye cyane rwose gushika ubu ntibiribonekeza turetse hirya no hino aho wumva urwaruka rutara mu mitwe nashaka ndabaze niba mubona ko demokarasi imaze gutsimbatara ku buryo mu gihe umwe muri abo banyapolitike ndwi azotsinda amatora atandyane zizohaba nk'abanyapolitike boca batangura ibyama byashitse cyane cyane mu bihugu kiri mu nzira y'amajyambere indyane za politike umuntu afite akizera ko ivyo bitazoshika mu Burundi muri iki gihe
rwaruka rwagiraga igitero kajya mu makambi mu nzira muri Tanzania muri Congo mu Rwanda nibara ko urwaruka runezerewe ibaza yuko gwa rogi isomo ibaza yuko iyo somo gwaronke mu myaka era ariko ziko ratuma witwara neza kuko bazi ko imahama cyangwa ni Tanzania aho bagiye abantu batamerewe neza nibaza ko kubivyo rero ugwaruka gutuma ituma kuri iyo somo baronse bitwara neza gusumba kandi cyiza rero ko muri amatora hatabonetse umunyapolitika bashushe imitwe nk'abo twagiye turaronka baba ibiyobyabwenge bakabateza nk'ibiyobyabwenge hatabonetse umunyapolitike nk'uko abashushe imitwe nibaza ko bazobandanya bitwara neza genda afite icyizere ko bizobandanya bigenda neza n'amatora akagenda neza.
Lionel ndayizeye namwe kukizera umuntu agafise mwihweje ibikorwa biri kurangurwa muri iki gihe twavuga gushika mu mutekano keretse nk'uko twabivuze hirya no hino usanga imirwi y'abasore itara mu mitwe murizeye ko demokrasi iri kwiratsimbatara ku buryo umwe igihe umwe mu banyapolitiki azotsinda atandiyane za politiki zizohaba.
Ego Federico cyo kudabibona by'ukuri urabona yuko cyo umwitero ndawufise njye nakwijana kukugerageje kuraba abanyapolitiki kumi na bakora higanwa ugerageje kuraba imvugo zivugwa hirya no hino nakubwiye yuko none umunsi tuvugana ubona yuko abanyagihugu bashwaye amabarabara bagenda bitaba umukandida wabo by'ukuri nyamukuru ahantu haniniya umuntu aguma avuga ni ku banyepolitike hari abanyepolitike rero ikintu cya demokrasi batagomba gucerekwa batakibona igihe rero abanyepolitike batakibona kuko gutsindwa n'ibintu biba ibintu bisanzwe abanyepolitike abo bakandida bariko barahiganwa umwe wese uno munsi yishyire mu mutima wiwe yuko ashobora gutsinda shanga ashobora gutsindwa kuko ntibazi ibiri mu banyagihugu abanyagihugu barabahamagara bakabona yuko ari sure iri imbere yabo yuzuye mugabo ntibazi kiri mu mitima yabo hama isho yuko novuga inzego urwego rwo ariko rwose rwitunganya aho wagaze rwahagarara impartial rwahagarara impartial rero novuga yuko cyane cyane ubu no munsi novuga umugwiseni ufite akazi kenshi cyane bawujejwe amabanga akomeye cyane kuko bateza kumenya yuko kawo igihugu kizojamwo seni izo bifite mu ruhara nibategura amatora nabi ibibazo bikaba mu gihugu bamenye yuko seni izo bifite mu ruhara nibategura amatora nabi abanyepolitiki bo bagerageje ayabo bakiyamamaza hama abanyepolitike hama muri seni hakaba ibibazo bamenye yuko seni itegereza kubibazwa ifo yuko izo kuba gifite icyo ingingo ngendegwako mu mpande zari zose abasirikare bagakora kabo gucungira imbibi ama abapolisi bagakora akazi kabo guhagaraho babari bagahagarara hagati kubwira abanyagihugu bonyine baca urubanza kuko harageze igihe uno munsi abanyagihugu baronka valeur nubwo abanyagihugu batora mu nyanya politiki bagaca bagenda bakigira ubu baragarutse abanyagihugu rero ni bevaliwe hama abanyagihugu bonyine baca urubanza indongozi zizo batwara imyaka indwi.
Lionel, amatora nk'uko turiko turabivuga muri iki gihe abaye mu gihe abarundi batari bake bari hanze nk'uko Jadon nziza bivuze baba makampi impunzi eka abanyapolitiki batari bake bahungiye mu bihugu byo hanze icyo ntigishobora kuba ari agatosi kuri ayo matora asa n'aho ariko atunganywa neza. Lionel
ego no kuko yuko ni nagatosi mu gihe leta imyaka itaniheze ivuga yuko ibintu bimeze neza umutekano kuri teritwari z'igihugu byuzuye yuko atangurane n'imwe hari mugabo uzi yuko hari abahunze bari mu gihugu ni ya leta mvuga kuko leta n'umubyeyi igihe uvuze abantu bakubajije ati mbega ufise abana bakwiye ukavuga ngo yego abana banje barakwiye bose ko atangurane mugabo uzi yuko hari uryamye mu bihuru aryamye hariya yitumye ukavuga yuko abana bawe bose bakwiye uba hariho uba uri umubyeyi uri irresponsable mu bisanzwe leta by'ukuri hariho byinshi yari yarakoze n'ibi bintu by'ukumva yuko hari abanyagihugu bakiryamye mu makambi y'impunzi aho mu Rwanda muri Tanzania n'ibintu yari ikwiye gukoresha ingufu akavuga ati ifo yuko dukoresha ingufu duhabwe n'amategeko tukagerageza byose
tukoroariko Lionel ariko leta yateye akamu abashoboye guhunguka ngo bahuguke
leta gutera kamoni kimwe kuja ku radio Frederic Vundikiti ukavuga ati ni muhunguke mugaba hari ico bita icumanza gukora kugira ujya mu nzu yahunze SK wa mutekere yiki wagiye mu kambi y'impunzi umuzani yiki hariho ikintu igihe u Rwanda rwari mu kibazo gikomeye cyane cyane abantu bari barahunze hariho programme bari bashyizeho bagitwa ngo come and see. Iyo programme yari nziza cyane no kuvuga iki igihe uko bahungura abantu batahe hariho ibicuno uvuga ibikurikira ibyo jambo buvuze uragenda ukabasigurira bagataha bakaza bakaraba ubishoboye agasubira inyuma akabwira n'abandi kuko n'ikintu ku nguvu kuko n'ubwo kandi nka diplomasi ukoresha kuvuga ni kimwe mugabo impunzi bigaho take atange ikabwirwa amajambo iture icisubirayo kuko murazi yuko ari abahunze mu nyuma barasubirayo aho leta ho yagiye ikigakiga mu nzirekeye gutahukana impunzi
jado ni nziza icyo kibazo mwebwe mu kivuga ku iki
icyo kibazo jewe kimonzi novuga ko ubuduha ibintu bimeze neza bose ko amatora y'umwe 2015 yabaye mu gihunzi kweri huwa bumva by'abantu batandukanye bayafite nomero zabo impunzi ariko zigira mu gihugu zigenda nitanzania mu rwanda n'ahandi ibintu byari bimeze neza mugabo ubunye amatora agiye kuba mu gihe hari umwizero impunzi muri tanzania nyinshi ziriko zirahunguka kivuga ko nta kintu kiba cyarakoze izo mpunzi zose zahungutse bazima ibintu bene bimeze usanga abantu bavuga abantu basohoka mugabo abenshi kubera imbo zitandukanye zabo bafise niberekana abarundi bahungutse ngene bangana mu barundi bahungutse benshi bo muri za tanzania yego haracyari abarundi bakiri hanze mu rwanda n'ahandi mugabo twizera ko nabo bishobora ko batoza ikibazo cy'umutekano bahunze leta ubushikiranganji bwaragiye muri za tanzania n'ahandi kubasigurira kandi ukabereka ko umutekano muke bavuga ko bari bahunze ko mu bisanzwe icyo kibazo
cyarekibazo
ko cyari ikibazo cya politike b'abanyepolitike bagumura abantu babaha ibiyobyabwenge n'ibindi nibaza ko ubunye turi muri situasiyo itandukanye rwose yari muri 2015 ubu abanyeimpunzi nyinshi zarahunguye amatora agiye kuba njye abarundi benshi bariko barahunguka
jado kubera ikiza cya corona cyateye ku isi hose nk'uko na leta y'u Burundi yabivuze yavuze ko idashobora gutunganya amatora ku barundi baba mu bihugu byo mu mahanga namwe aho muri ni mu nzoshora gutora ayo makuru mayo kihuta
ibinezeye bose mugabo tubatahura ko ikiza ubunyanganda cya corona ikigo kiri cy'abantu benshi rwose ku isi twe turashimira imana ko ntacyo twatanze rwose kugira ngo twebwe tube tutarashikiriye nk'uko ibindi bihugu byatsindikaye nibaza rero ko two abarundi baba hanze twogerageza tugatahura igituma senyi yahisemo twebwe abarundi baba hanze ko tutoja muri ayo matora kuko nibaza ko byari kuyigora ko mu gihe nta situasiyo nta muzima kugira ngo ayo makarte azoze nta mbega ziriko zirasohoka igihugu mu bijyanye byari kugorana nibaza rero ko turabitahura gusa je nkaba ndagira nzize abarundi baba hanze ko batoshavura cyangwa ngo babe gikwaje ahubwo ko bandanya ibyiyumviro byiza imigambi yabo bakaba bagahimiriza abari ku mitumba i Burundi ko twe turafite amafamiliya ari ku mitumba mu maprovinsi atandukanye tubahimiriza ingene twari gutora ibyiyumviro twari gushyigikira tukabahamagarira bakabandanya babumbatira batazanura demokarasi nibaza ko turafite uruhara tubwiza kubandanya dukora mu Burundi bitewe n'ibihugu turimo bifite demokarasi
yubatse neza. Lionel
gukora mugabo turafite akazi tugiye kubandanya gukora mu Burundi.
Lionel mwebwe muri mu gihugu aho ubushikirangajwe imigendanire utaraje ayo makuru ko abarundi bahanze batazotora bavyakire gute mwebwe abari mu gihugu hagati.
Ego igihe ubushanganje ubitangaje tutabyaki kandi ubumvikana ko muri ibyo bihugu botoreyemwo n'ababo ntisohoka, urumva biragoye yuko umwetranje nawe yosohoka ngo bagiye gutora. Urumva igihe abantu bugaraniwe mu mazu, amareta yagiye arafata ingingo zo kugarana abantu mu mazu, urumva ko bigoye yuko bavuze yuko abantu bugaraniwe mu mazu ntibacagura, bavuga yuko umuntu uwo ari we wese aba muri icyo gihugu yugaranye. Urumva yuko leta itari kucahindi nta leta ari kugenda kubwira ati tugari abazi iwacu ngaho by'amatora, urumva ko igihugu cyari cyo cyose cyitunganya. Urumva ko byari bigoye kugira abashe gutunganya amatora muri ibyo bihugu, biri mu bintu bitahuretse cyane. Mugabo ndizera yuko iburabwe seni n'abarundi bari ngaha mu gihugu nibatunganya amatora, ndazi yuko badashobora kurepresenta nabo bantu bari mu mahanga bakavuga ati ibyava mu matora ni ibi, mu gihe amatora by'ukuri uwo yahagararira abagabo n'ijunja n'ijambo bakayahagararira by'ukuri bakagomba bakabogora igihugu, kuko kubogora igihugu bizohera muri aya matora. Ni ino faze tugezemo y'amatora niho bavuga ati uhagarariye igihugu kugira abashobore kugifasha, kuko uwo ari we wese yahawe akadimi z'amatora ashobora gufasha igihugu uko ariko kose, yaba umusirikare, yaba umupolisi, yaba abari muri seni, aba observateur, aba mandatire politike, bari bo bose bashobora guhara igihugu kugira igihugu gishobore
gufasha
mu myaka iri kuko imyaka iri kuri myinshi cyane.
Mushenahe Jado Niziza mwihweje eka amasanamu aca ku mbuga ngurukana bumenyi eka n'amakuru mwumva mu Burundi cyane cyane y'abanyapolitike indwi bose bariko barahiganwa, mubona ko mu Burundi hari yakwiye kuba imigambwe irenga indwi mu gihugu kirimo abantu barenga gatoyi miliyoni cumi gusa?
Imigambwe iri Burundi iri mu Burundi uko ingana kose bose ibyumviro bitandukanye biba byerekana kuganje uburambe bwa demokrasi ku butandukane bw'abantu, ibyumviro bitandukanye nubwo usanga mu bisanzwe ata byinshi rwose bitandukanye uretse gukritika gusa mujya ntiyakoze ujya imigambo myinshi mu bisanzwe muri opozisiyo nta bintu byinshi bishasha bikirazana, aho gusanga benshi gusa bariko batuma agatoki bijya ntiyakoze ujya ntiyahoze. Ubwo imigambwe demokrasi irayemera imigambwe muri minisipatisme imigambwe myinshi y'ibyumviro bitandukanye, nibaza ko nta ngorane nyinshi urabona ko icyari kiri umunani nka kira Burundi kopa ni mugabo ubwinshi bw'imigambi jembora ntamborane ndabubonamo upfa gusa kuza bashyikiriza ibyumviro biteza imbere Burundi n'Abarundi.
Lionel Ndayizeye, imigambwe indwi irikwirahiganwa muri aya matora, tukaba tuzi ko igitigiri cy'imigambwe nka yose irenga mirongo itatu mu Burundi hakwiye gukorwa iki mu matora zo kwikira kugira ngo igihugu kirimo abanyagihugu batarenga cyane rwose miliyoni icumi kigire imigambwe iri kuru eka ku gitigiri cyumvikana nk'uko tubibona ahandi hose muri Amerika abanyagihugu ni amamiliyoni n'amamiliyoni amajana n'amajana, ariko usanga hari imigambwe ikomeye ibiri gusa. Hari ikintu cyakorwa kugira ngo habe imigambwe itari umurengera wayo?
Ego Federico, uko nabivuga by'ukuri ni ibintu bitwengene cyane ugaragaje kuraba imigambwe ni demokrasi niko babivuga. Ego n'uburenganzira kugira imigambwe myinshi mugabo ahantu ho mu Burundi, urabona yuko by'ukuri hariho abantu bavuga yuko bafashe umugambwe yuko ariho kugira uburaro n'uburamuko, kugira aho baragize imigambwe ishapindi kugira ngo ayiko urabona nk'akarero n'imigambwe nuvuga yuko yari yagerageje kugira ipartisipe mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri, urabona yuko imwe yagiye irasida ivuga ati twe tuzotora naka atabanywanyi banje bazotora naka, mugabo by'ukuri ukabona yuko uwo mugambwe utari uriho kugira kubera ngo ubufise nuvuga icyo bita projet de société myiza cyane kurusha mugabo urabona yuko hari abanyepolitiki bamwe bamwe bishyize mu mutwe yuko ninagira umugambwe niho nzotunga hari abantu babona yuko kugira umugambwe ariho bakuru uburaro n'uburamuko ari naco bituma ubona yuko ubayisakuranwa ubu barayakana imigambwe imwe barayimanyaguramo ibipande ari naco bituma navuga yuko atakamaro ko kugira imigambwe myinshi ngambwe guca ico Burundi aha mu Burundi hari miliyoni irenga gatoni cyanje gishika miliyoni 12 z'abanyagihugu aho izo miliyoni 12 urumva yuko hari imigambwe 40 iyo migambwe 40 nta n'umuntu warimwe haraba amatora ngo yose participate ahubwo na ya migambwe yari tugubu ira baragigaburana ugasanga bamwe bavuze mu tugiye kwa banaka na karorero ntanga n'ibintu bibera ku mugaragaro n'ibintu biri kubiraba muri iprona mutwe tuzotora naka mwafu tuzotora naka nafu tuzotora naka urabona yuko novuga ari nta vidite abanyepolitike bafise bavuga ati jewe nogira abantu 200 ntavugira ku irade ko tuzotora naka naka petetre niyaje imbere azonyibuka be direction nta kindi kintu bakora rwanira federiki bari kubarwanira inda zabo ari nacyo gituma abanyagihugu bomera amagabo abanyagihugu bakaraba by'ukuri abanyepolitike bazobakura mu bukene buba barimo no munsi bakavuga ati udamu umunyepolitike yo dushikana hajya nta n'ikindi kintu imigambwe myinshi ibereyeho atari ukugaburana amanyama niko nubwa ngo bimwe by'amagabura nyama nacyo bituma ubona imigambwe myinshi yagira abaho mu Burundi n'ahandi nta ma projet de société bari bafite meza kurusha iyindi migambwe imigambwe myinshi yari ikwiye kubaho aha mu Burundi ariko ikwiye kubaho imigambwe mikeya ibaho abanyagihugu kuko abarundi ni bamwe hama umwe sakaja muri mu mugambwe wumva ufite imigabo n'imigambi gishobora kumunezera cyane imunyura kugira ashobore gushaka kwiterambere rirama
yego me ikibazo cy'abapfasoni usanga batari eka muri ibyo bibanza bikomako bya politike mu Burundi nibaza ko umukandidate umweka umunyapolitike yoba ariko aritoza ku gitsina cy'umufasoni yoba ari nk'umwe ibyo biva kuki mushya ntahe Jado nziza
ego murakoze icyo kibazo mugabo ntarishobora kuri simagira ntunganire mugenzanje ko birateye isoni ego se ni iremerera imigambwe minsi kunyara kose nuko n'amabwirizwa yayo mugabo hari ibindi bintu usanga biteye isoni ugasanga umugambwe urimo umugore n'umugabo n'abakuze nka bangahe usanga baje kumva inzira z'amaronko n'ibindi bazokora ugasanga nta migambi myiza bafite abashyikiye bazoshyikira abanyagihugu aho rero nicyo gituma abarundi bariko barabona baba babibona nibaza ko aribo bazo desida bakavuga ati umugambi n'uyu dushikana ahantu hameze neza ku migambi myiza y'iterambere n'ibindi bindi ibaza ko imigambi tugambe nko duto duto vraiment dukwiye twirinda tukaraba ko adafite intumbero atari intumbero yo kugira amagaburanyama hanyuma kuri icyo kibazo n'ibyo umukenyezi arafite uruhara mu iterambere ry'u Burundi ibihugu byinshi ku isi yamaze kubona uruhara mu iterambere umukenyezi afise mu iterambere ry'u Burundi kandi nibaza ko n'abategetsi benshi bariko barabibona ku buryo inzego nyinshi bagerageza ibiharuro ntibiragenda neza mu maminisiteri menshi cyangwa ahantu henshi mugabo nibaza ko ariko bagiye hanyuma kubona ata umukenyezi aba bariko baraseruka ngo baharanire ikintu kinyikije nibaza ko biva ku mboza kahise muri tradition nibaza ko biza guhinduka hari abakenyezi benshi bibaza ko petite umwanya wabo ari mu gikoni nibaza ko aracyakeneye mobilisation education natwe abagabo tukagerageza kubafasha kuko iterambere nirya twese abagabo bamwe bamwe bagahinduka mugabo tukibagiye akaranga kacu k'u Burundi niwe wese akamenya ikibanza cyiwe mugabo setenema umugore mukenyezi arafite kibanza gihambaye mu kirambere
ego
yimiriza ko umanika ukuboko hejuru nabo bagapartisipa muri demokrasi
ego me Lionel Ndayizeye ico gikorwa c'imyamamazo eka abanyapolitiki bazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu eka baje nama naye bashinga amateka higanje mu cyane rwose abagabo ico kibazo mu kibona gute
ego ni kibazo leta yari yagerageje gutangira 30% kwijana mugabo urazi imigani yuko bavuga yuko sinzi ihenze bavuga ngo nta muntu ko kazi bika ngo ishake zihari ni ya migani yose usanga twarakora
iyo si migani ya kera
ya fonda ni migani ya kera bien sûr ndiko ndavuga usanga ari hahandi twabaye dike ugasanga ni hahandi nyine tukiri ugasanga turi mu bintu bya kera ugasanga umugore hari ahantu hamwe hamwe adashika mugabo kandi nubwo yuko kugira abakenyezi bashuke ku rugero rwo hejuru hariho cyo leta iteza kwankuraje abo bakenyezi hari cyo leta itegeza gukora ikintu cyose ngo mvuga leta kuko umukenyezi ntavumbuka umukenyezi avumbutse wenyine leta itamushigikiye ntahashika rero leta nibishoboye irashaka kubatirika twankuraje abakenyezi nabo nyine mu nzego bitoze ikabasapotinga ikabafasha nubwo mu buryo materiere mu buryo ikabagira amapromotion niko nubivuga kugira na ba bandi bari bakinya bari babandi binigeje kuko hari abakenyezi novuga bashoboye hari abakenyezi novuga bari eloquent bashoboye no kurwanya ubutu igihugu bagahagarara mbere kurusha n'abagabo mugabo bakenyezi ntibashobora kuronka aho bavugira kubera abo bagabo nabo baba bashanje amababa aho bari urumva yuko bakaraba gushamirana n'abagabo bakaraba kugirane kuko usanga bari ibyo bashoboye bari ibyo bashikiriye ari nacyo kubera leta ikabahaye iyo space ikwiye nabo bakabagerageza gufungura ibyo bashoboye bakajya mu nzego zibayabaye ugasanga nayo za porcentage 30% zizishika irabyibemerera ku maradiyo ikazibemerera mu nyandiko ubwo usanga ntibashitse hahandi kubera leta itabahaye akajya ugakwiye kubwira abashoboye gushika aho hantu
ego me mungu sozera kihiganiro jado niviza nashaka ndababaze eka mu terakamu abanyapolitika cyane cyane abariko barahiganwa nkuko murize iyo eka hahiganwa benshi hagatsinda umwe mu gihe hazotsinda umunyapolitika umwe ikintu mwubwira abanyapolitika muri rusange bose bariko baritoza igihe nyuma y'amatora seni izotangariza umukandida umunyapolitika umwe azoba yatsinze wari umugambwe wari wose ikintu mutanga kimeze nk'impanuro ku banyapolitika kugira ngo mu Burundi hazobandanye hari umutekano
murakoze cyane jewe icyo nohanura ni uko ukuri konje imbere kuko abanyapolitike bari imbere bariko bariyamamaza ushyira imbere ukuri nubashyire ku kinyoma ikinyoma cy'ubwira ngo usanga barondere abanywanyi kugira ngo baduze kwabe ibintu nk'ibi kuko ubatse ku kinyoma icyo kinyoma kizosambuka nibaza rero ko bokurikira ukuri bakigisha ibihari bakirinda ibintu by'imigumuko kugumura abantu babwira ibidahari cyangwa babwira ngo kujya navuze ngo umugambi ntiwakoze ibi umugambi ntiwakoze ibi n'ibi ahubwo bakigisha imigambi yashe y'abanyagihugu iterambere y'abanyagihugu mu butunzi mu burimyi mu ndero mu mahinguriro ngene iyo migambi yose bazoyitunganya atari ugutuma agatoki ku bandi ngo umugambi ntiwakoze ibi imyaka yose maze ngo ntiwakoze ibi ibaza ko boshyira imbere imigambi yabo kandi bakashyira imbere ukuri kuko babandanye bigisha ikinyoma nk'uko abenshi usanga bariko barayibwira ngo baronke amatora
hanyuma jadoni nziza inyuma y'amatora impanuro mwaha abanyapolitike n'izihe inyuma y'amatora igihe seni izoba imaze gutangariza ibyavuye mu matora
jewe icyo mbona kandi icyo nibaza nuko nemera nuko uko seni izotangaza amatora bamwaburana babiri yagatsinda umwe uko amatora uko azoba yagenze kose nibaza ko uze yaratsinze zoratsindiye abarundi bose azohatsinze hatsinze Burundi n'abarundi nibaza ko uze yaratsinze azobwira abanywanyi biwe akabashira ku mustari hanyuma Burundi tukabandanya dutekanye nuko muri iyi myaka igihe neza twaciye umutekano.
Liyodele ndaizeye impanuro muha umunyapolitiki azotsinda ayo matora azoba yatsinze ayo matora.
Ego murakoze cyane gusoza novuga yuko Rwagasore niwe yakunda kuvuga ngo ubutigu burageze ubutigu burageze abanyapolitiki bakora higanwa n'abanyapolitiki indwi ntihenze umwe wese nashyire mu mutwe ashobora gutsinda cyange agatsindwa umwe wese ariye abahereza imipira akabahereza amadrapo mugabo ntababone icyo bafite mu mutima nibabone yuko abashikiriza imigabo n'imigambi bafitiye abanyagihugu mugabo zibashyire mu mutwe ko batsinze kuko hazogira igihe abanyagihugu bagenda kwitorera uwo bumvise imigabo n'imigambi inyura kurusha ubundi rero abanyapolitike zibashyire mu mutwe ko batsinze ahubwo nibashyire mu mutwe ko bari kubarahiganwa bavuga ngo jewe nahegeje ngo narabyumvise ko ari jewe ntibaguma babahinda ati ngo narabyumvise ko ari jewe ubu ni urukino rukibandanya yuko gutanga imigabo n'imigambi bidasigura ko ubutsinze abanyapolitiki bose babishyira mu mutwe kuko umaze gushyira mu mutima iwawe yuko wamaze gutsinda umaze gushyira mu mutima wuko wamaze gutsinda hama ukazotsindwa ugira ikibazo kirutije hahandi uko wari ubyibaza rero abanyapolitiki ntibumve yuko atari ugufinata uzoba atsinze azoba afite akazi kenshi cyane azokorera abanyagihugu akazi kenshi cyane by'ukuri azokorera abanyagihugu si ugendera mu ndege si ugendera mu miduga myiza si ukuronka iyo sekiriti ikwiye mugabo yumva ati jewe ngira nkorere abanyagihugu by'ukuri bikwiye kuko akazi karahari abanyagihugu ibyo bategeza gukorerwa ni byinshi cyane kuri abo banyepolitiki bari kubarahiganwa rero abo banyepolitiki ntibashyire mu mutwe by'ukuri ko atari ukugomba guhindura gusa bisanzwe ngo yitwe umukuru w'igihugu ngo ashike kuri karenzire cyangwa ashike kuri lisite ko yabaye umukuru w'igihugu mugabo yumve yuko abanyagihugu bafite icyo bategeza gukorerwa kandi gikomeye cyane abanyepolitiki nibaje hamwe bigishe abanyagihugu mu butandukane bwabo mugabo bumve yuko ari ikintu bagomba gushikana igihugu aho n'umunsi kiri kigomba gushika imbere nibarabire mu bihugu duhane mbere ibihugu byo mu karere nitwe turi inyuma kurusha ibindi bihugu byo muri kano karere ubu n'umunsi navuga mu bya demokarasi cyangwa cyurahabuga kuvuga ngo dusigaye turutswa na kongo ikintu cyerekeye demokarasi kandi kongo ari igihugu cyaracubaha uburundi kuva kera barabikintu cya demokarasi babona ati by'ukuri uvye ko yatsinze reka nanjye ndamukeze hamara seni nayo ihagarare bwumba ihagarare by'ukuri ibyo abanyagihugu bazoba bazahabona kuko nagenda kubwira yuko umunyagihugu uwo ari we wese uno munsi turafise akazi umunyagihugu wese si umunyagihugu wo muri CNDD si umunyagihugu wo muri CNL si umunyagihugu muri Prono cyangwa muri Fodebu umunyagihugu uno munsi arafise akazi ko gucumbera amatora no kuraba abazobyonga kugira amatora ziyononekare rero ntihagararira igihugu kuko uno munsi bahawe akazi kubera bashobore guhagararira igihugu kugira bashobore gutanga novuga inzego
ego
matora abanyagihugu bonye ne bishimiye kuburyo abantu
bazokuma mashi nk'amatora yabaye mu 2005 Geneda akamu mu barundi muri rusange muri iki gihe ikiza cha corona kigiramye isi yose
ego akamu no barundi bose no tangura gutera abanyepolitiki bari kora bahamagara bari muri propagande nuko bukurikiza no vuga impanuro bitamo no bushikanganje bw'amagara y'abantu ibintu barazi ibimenyetso ukungene cyangwa kungene yifata no kumira umuntu yobikingira n'ibintu by'ukuri nta muntu n'umwe aho n'utumva n'ucanye n'utabona aramaze kumva kungene umuntu yobikingira rero abarundi umwe wese ku gihugu ciwe nabe umushikiranganji w'amagara y'abantu mu rugo abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ku kazi abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ahantu hariho hose abari nibarindire yuko leta ivuga aho ariko umuntu wari we wese yafata responsibility
Leonardo Ndayizeye ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo muganire ku bibazo nkoramutima atereke Burundi cyane cyane muri iki gihe cy'imyiyamamazo n'amatora atikanijwe mu kwezi kwa gatanu turagushimiye nawe Mushentahe Jadon nziza ku kanya kugira ngo tuganire ku bibazo by'u Burundi ibibazo by'inkoramutima muri iki gihe abarundi biteguye amatora turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri sanga turabateye akamu mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi ry'Amerika mwakoze radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu rundi butwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero